mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi, dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda gukwiragiza ikiza cya virusi ya corona. Leta y'u Burundi yagiriza umupfasoni Marguerite Barankitse aramutswe ikigo Maison Shalom gutera ubwoba no kubuza zimwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda gutahuka.
Impunzi zitanu z'abarundi mu zari zateye igikumu ku ikete ryo kuwa 26 mu Kakaro mwaka 2020 zarandikiye ikete ubuserikizi bw'u Burundi mu Rwanda, aho ziyamiriza iterabwoba rizibuza gutaha zigirirwa n'umupfasoni Margarita Barankitse.
Uni Prosper Ntagwamiye avugira leta y'u Burundi.
Mugaha gutaha wambitse icyeyi ubwa mbere igihugu cy'u Rwanda ngene cyaturwanye ko sivuze ngo bahemutse ko batashe banyumve neza nuko banditse ikete ryandika icyeyi batigeze bafashe.
Umupfasoni Marguerite Barankitse ahayamirira kure ivyo yagirizwa na leta y'u Burundi, avunira akagohe abashaka gutahuka ko bubikora atayo barinze kwambika iceyi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko mu kanya muri iki kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazwe. Imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina, reka ariko mugenzi wacu Louise Bigirimana abanza atubwire agezwe hirya nino ku isi.
Urakoze Diane. Ababibonye bavuga ko abantu bashika kuri 80 bishwe, abandi barenga 90 barakomereka mu gutanga mu mitwe kwabaye hagati y'abasirikare ba Sudan y'ubumanuko hamwe n'abasivile. Ubwo bwicanyi bwabereye muri komine ya Tonch iri muri leta ya Warap mu mpera z'indwiheze, igihe abasirikare ba leta bari batanguye kwaka ibirwanisho abasivile. Umuvugizi w'igisirikare Major General Lur Ruai Kaung we yavuze ko ugutana mu mitwe kwahuje urwaruka rwitwaje ibirwanisho rwateye ikirindiro cy'igipolisi bagerageza kubohoza ababo bari bafunzwe. Abategetsi bo ku mitumba byabereye ko basaba Perezida Salva Kiir guhana abasirikare babiri b'ipete rya jenerali bari barongoye abo basirikare. Abasirikare b'Abafaransa n'Abanyanijeri kuri wa mbere bari mu bikorwa byo kurondera bishe Abafaransa 6 bahora bakorera amashyirahamwe y'abagira neza mu micungararo y'igisagara cya Kure. Ababishe bari ku mapikipiki bitwaje inkoko kandi babicanye n'Abanyanijeri babiri bari bajejwe kubereka inzira. Abishwe bose hamwe n'umunani abo Bafaransa batewe kuri w'Imana igihe bari mu modokari mu ishyamba cimeza ribamwo impongo ahurumbirwa n'abakerarugendo b'abanyamahanga baba ku murwa mukuru Niamey. Ibiro by'Ubufaransa bijejwe kugwanya iterabwoba byaratanguje amatohoza. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu butumwa yashikirije ku rubuga rwa Twitter yavuze ko urugamba ku mihari y'iterabwoba rutazohagarara. Sentare nkuru ya Kiisilamu mu buraruko bwa Nigeria kuri wa mbere yaraciriwe gufa umuririmbyi imwagiriza gutuka intumwa y'Imana Mohammed. Sentare yo mu gisagara cya Kano yategetse ko umusore w'imyaka 22 yitwa Yahya Aminu Sharif yicwa amanitswe ku majambo yo gutuka intumwa Muhammad mu ndirimbo yaririmbye mu kwezi kwa gatatu.
Washington, ijwi rya Amerika.
Leta ya Libane yahisemwo gutanga imihoho inyuma yaho ifumbire ya nitrate ya ammonium iturikiye ku munsi wa kabiri mu bubiko ku kivuko cy'i Beirut kuruswa n'ugukora nabi kw'abanyepolitike. Umushikiranganji wa mbere Hassan Diabe mu ijambo yashikirije kuri televiziyo y'igihugu ku mugoroba w'ejo ku wa mbere yagize ati Imana ikingire Libani. Yavuze ko akuyemo akarenge kugira yifatanye n'abanyagihugu kurwanira ihinduka mu gihugu, ariko ntiyavuze igihe ayandi matora azotunganirizwa. Yashize ingorane zihanze igihugu kukagwi k'abanyepolitike katwaye Libani hafi imyaka 30. Yavuze kandi ko aribo batumye igihugu kijya mu bibazo by'ubutunzi n'ibya politike kandi ko ari byo byatumye igihugu kigwa mu kaga kabaye mu ndwi iheze. Ingingo yabo ikurikiye itanga ry'imihoho ry'abashikiranganji hamwe n'abashinga amateka, ariko abanyagihugu bari babandanije basaba ko leta yose iyo kinjura mu myiyerekano yabaye ku munsi wa 6 no ku w'Imana. abajejwe gucungera umutekano muri Somalia barishi barashe abanyororo bane inyuma yo kurasana nabo mu ibohero rikuru ry'i Mogadishu. Abategetsi bajejwe umutekano bavuze ko abacungera imbohe batatu nabo nyene bishwe muri uko kurasana kwabaye kuri wa mbere. Abategetsi bavuga ko abo banyororo bose bahoze mu muhari wa Al-Shabaab kandi baronse inkoho zitatu n'amagerenade atandatu yinjijwe mu ibohero n'abantu bataramenyekana. Ibiganiro by'amahoro hagati y'abanyafganistani byitezwe gutangura mu minsi iri imbere ni nyuma yaho abategetsi batangarije kuri uwa mbere ko bagiye gutangura kurekura imbohe amajenane z'abatalibani bagirijwe kugaba ibitero ndetse no ku banyamahanga. Ibohorwa ry'abanyororo b'abatalibani ni kimwe mu byari byatebeje ibiganiro hagati yabo na leta ya Afghanistan. Izo mpande zibiri zemeranije kubanza kurangiza guhanahana imbohe imbere y'uko ibiganiro myezina bitangura.
Arakoze mugenzi wacu Aloise Bigirimana kuri ayo makuru y'igihe nino ku isi ahejeje kudushikiriza yose. Ndayibutsa ko muyasanga mu nyandiko ku rubuga rwa internet rw'Ijwi rya Amerika ariwo wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, kuri Instagram yacu ariyo vewa Ijwi rya Amerika naho tubaha amakuru twicije mu mafoto na video, Twitter na YouTube via radio yanyu ni radio yacu vewa, turi no kuri Facebook ariyo vewa radio yacu. Abari mu Rwanda murashobora hambavu izo mbuga zitandukanye kutwumva kuri FM 104.3. Mu Burundi ho mukurindira ko ubutegetsi budusubiza FM zacu ibiganiro bitandukanye muvyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba turi kuri metero 19 na 22.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nene bice ku masonga nkitangura leta Burundi yagiriza umufasore Marguerite Barankitse atwara ikigo Maison Shalom kwari kwaratera ubwoba impunzi z'abarundi zirenga 300 zeruka kwandikira umukuru w'igihugu cyabo ko zifuza guhunguka. Madame Barankitse arabihakana akavuga ko guhunguka ari uburenganzira bw'umuntu ku giti ciwe, ababishaka bo bikora ariko atewe barinze kwambika ibara. Idunido na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Itangazo ryatewe ku mukono rikanasomwa n'umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta kuri uyu wa gatandatu rivuga ko hari abantu bakomeye bariko baratera ubwoba bakongera bakabuza impunzi gutahuka. Ni nyuma yaho abarundi barenga 300 bari mu ikambi ya Mahama mu Rwanda basaba uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi kubafasha gutahuka. Prosper Ntagwamiye n'umuvugizi wa leta y'u Burundi.
Kwigenekerezo rya gatanu myandagara umwaka w'2020 naho impunzi zitanu z'abarundi muzari zateye igikumu ku ikete ryo kuwa 26 mukakaro umwaka w'2020 zarandikiye ikete ubuserikwizi bw'u Burundi mu Rwanda aho ziyamiriza iterabwoba rizibuza gutaha zigirirwa n'umupfasoni Margarita Barankitse yashinze ishyirahamwe Maison Shalom nawe nyene akaba yahungiye mu gihugu cy'u Rwanda. Nkuko amategeko mpuzamakungu agenga impunzi abitegekanya, igihugu cya kiri impunzi be n'ishyirahamwe mpuzamakungu ACN bitegerezwa gukora ibishoboka byose kugira bikure intambamyi mu nzira zibuza ko impunzi zitahuka mu gihugu cyazo kandi zibyipfuza narijya zonyene ziyemerera kumugaragara ko icatumye zihunga kitakiriho.
Uburundi busaba ko hoba inama nyabutatu ihuza ico gihugu HCR hamwe n'igihugu ca kirizo mpunzi maze abo barundi bagakingirwa.
Leta y'u Burundi iboneye kano kajyo isaba leta y'u Rwanda hamwe na HCR ko yokingira impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda ireke izipfuza gutaha zitahe. Leta y'u Burundi iritegure kwakirana igishika cinshi hamwe n'umutima wa kivyeyi abarundi bose bahunze igihugu kumva zitandukanye bipfuza gutaha mu gihugu cyabo cy'amavukiro.
Marguerite Barankitse atwara ikigo Maison Shalom yagirizwe na leta kwabuza abandi gutahuka wewe arabihakana. Kuri we gutaha ni uburenganzira bw'umuntu gusa wewe avuga ko hataragera ko afata iyo ngingo.
Mugaga gutaha wambitse icyeyi ubwa mbere igihugu c'u Rwanda ngene catugwanye ko sivuze ngo bahemutse ko batasha banyumve neza nuko banditse ikete ryandika iceyi batigeze bafashwa
none wotaha barafunguye bajya abantu 1900 bafunzwe barafashe abicanyi bari mu nzego za leta mubona hari amahoro umuntu akajyama ata kirara ku mugono tuzutaka sikirometero 30 no ngahe muyinga si hafi ikituza kugenda nikubera ta mahoro
ico bikoze ijwi rya Amerika ryatohoje rimenya ko bamwe mu mpunzi barenga 300 bari ku rutonde rw'abifuza gutahuka bashezwe ko batabizi abandi nabo baritavye imana
mojewe nkibona nkindi ku rutonde rw'abasavye ngo guhunguka nagize ubwoba ndatengugwa avuga ati ibintu ko nigeze ndabisaba ko jewe nibyo nahunze bigihari mu gihugu naciye negera madame ndavuga wewe niwe abantu babaraje bagwenda bagusaba igifoto nawe arandahira ubwo twaguye mu kantu nakambaro k'ibara
twarababaye cyane tubonye uwitwa Minani Ezekieli agira nimero ya 78 ari kugo rutonde rw'abantu basaba guhunguka kandi amaze imyaka apfuye ndetse abantu bose barabizi yafuwe mu iteka mu itongo ry'abapfuye ryo ngaha mu nkambi ya Mahama uko kumushyira ku rutonde ni nk'ukora mu nkopfu umuryango wiwe
ku Rwanda rw'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi ryemeza ko giteguriye gutahukana ababyifuza bazobisaba umwe wese ku giti ciwe umufasoni Elise Vireshalan avugira HCR mu Rwanda yabibwiye ijwi rya Amerika mu kiganiro cihariye.
So we have been informed because
ati twabimenyesheje naho ubwo rwandiko rutarungikiwe twebwe turaraba ko hari igikenewe cyo kubafasha nimba bifuza gutahuka ku bushake bwabo twarabivuze no kuva ku mwaka uheze ku bushaka gutahuka aha wikaze arabitumenyesha natwe tukarabico tumufasha turazi ko bamaze imyaka irenga 5 bari mu buhungiro bashobora kuba bafise ubukene bakeneye imodokari canke ikindi cyo bafasha gushika mu gihugu canke negwa twebwe rero niba bidusaba gushaka kwabo turabafata mu mugongo
for assistance for example for their transport because they have been refugees for 5 years.
HCR rivuga ko ubu u Rwanda rurimo impunzi z'abarundi zirenga gato 72,000 abarenga 60,000 muri abo baba mu ikambi ya Mahama ico giye gucabakiriye naco nyene kimenyesha ko ushaka gutahuka iwabo azoherekezwa. Pierre Claveni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Tukiri kuyavugwa ku Burundi amashyirahamwe aranira ineza y'abana aranegura ingendo y'abakoresha imirimo iruhije abana bari mu biruhuko ni inkuru ya mugenzi wacu Elo Jurika neza
je gituma niyumviye kuzanga nacyasinze ndarondonde amahera y'amakayishu umubyeyi nawe ndamworohereza ayo bamu cyenda yatwara muhira nk'ayabikagira umugozi kwicenda kugeze ndone kugura uniforme n'amakayi meze na watu yibanje
uwo ni umwe mu banyeshuri bari mu kiruhuko bahisemo kuja gufyatura amatafari kugira bigurira ibikoresho by'ishuri bongere basahiriza n'imiryango yabo we na bagenzi be bemeza ko ikorwa kibafitiye akamaro kanini abana bo mu kiyange muri zone ya Buterere mu buraruko bwa Bujumbura
vera ndonga mera gashati kugenda ku ishuri umunsi ipfa ahiga bamembi 1000 majani 7 cengura gashati chonka mambiri
nawo ni mwibaza ngaha babona iyo turi mu buruhuko twariye kurondera kazi kubera dufunguye tushatura amafaranga tubatwaye abizi yakaze azodufashe gicho shishure forumi jana ni truwasa umunsi hage nana madamire cyangwa imisenke cyangwa madamisenks ora umuze yashobora kuba yabuze kimwe gusa yarondeye bike naje ngacanongereza
je gituma niyumviye kuzanga nacyasinze ndarondonde amahera y'amakayishu umubyeyi nawe ndamworohereza ayo bamu cyenda yatwara muhira nk'ayabikagira umugozi kwicenda kugeze ndone kugura uniforme n'amakayi meze na watu yibanje
umumaro wako kazi n'ababyeyi barawubona uwo mugabo wari mu afite abana bafataturira aho ku kiyange
twebwe ababyeyi biradushimisha kubera abana nk'ubu unye bari mu buruhuko baca baja rero guca amafaranga hanyuma ayo mafaranga nayo niyo bazoheza amwe bakayaguramwe nk'ibikoresho kandi nayo bakayaduha twebwe ababyeyi akadufasha mu rugo bibarinda ubunebwe bariko barakora rero bariko bakora ibikorwa bizofasha abo bana bizozana iterambere mu rugo na twebwe ababyeyi biraturuhura kuko kuja kwicara canke kuja mu marigara ataco abu abafasha atanyungu bibaha bupfuma baza ngaha anye bagakora akazi hanyuma bakaronka amafaranga yo kwifashisha
eka nabakoresha abana basigura ko bibafitiye akamaro bavuga ko gukora imirimo itandukanye mu gihe cy'uburuhuko bibarinda kunyuya uramutwe n'izindi ngeso mbi hejuru y'ukuronka gahembo
tubakingira kuguma mu gisagara ngo bagume baje muri za ngeso mbi zo kunkurumaga canke zo gukora ibidashoboka byose mwana twebwe ngaha abana ingene bakora hari ibyo bita ubutafari amajana atatu mbazi bazirwa iforoma ijana n'itanu aho mba umwana bakoreye tuvuge ane n'itanu bo hariho abana rero umwana ashobora kugenda kugera saa yine akaba akoreye bibiri bitatu kandi hari n'abaja ku ishuri bahora baca baja ku ishuri bahejeje gukora nta muntu akoresha umwana ngo amunanitse umwana wenyine akubarendaretse naho nyine umuharuro icyo yakoze muri iki gihe cy'ikiruhuko ndabona udukorwa nk'utu abana butwijukira bakaza bakadukora
muri kino gihe abanyeshure bo mashure mato mato nayisumbuye bari mu ruhuko bukuru umuhinga yize bijanye n'ifato Serafine Niyakire arashima imigambi itandukanye ishirwa mu ngiro n'amashira hamwe igatuma abana bakora indi mirimo ahamagarira abavyeyi nabo kwimenyereza kuganira n'abana babo na cane cane mu nzira yo kubarinda kugwa mu ngeso mbi
nta kama rero novuga ntibera sino gatara cane cane abana canke abo bajuye naho ubwo dushaka akama twotera twagatera abavyeyi kuko ni bafise uruhara rukomeye muri buno buruhuko uruhara rwa mbere nuko umuvyeyi umwana ari mu buruhuko abwiriza kumukwirikirana kubera kare abavyeyi bahebera ishuri mugabo umwana ari mu buruhuko ishuri ntibari ririmwo umuvyeyi wenyine abwiriza kumukwirikirana mu kumukwirikirana rero icyo yakora nuko amurondera icyo akora umwana ntiyirigwe ataca ariko arakora ngo rirenge umwana abwiriza kuronka icyo akora ataca aronse akora akaja kwirigara kandi agiye kwirigara ahazoharonkera ibindi biganiro bitari vyiza ikigira kabiri nuko abavyeyi bogerageza umwanya wo kuganiriza abana ariko kandi n'ugwaruka barafise uruhara rwabo kuko barabona abo bagendana baribo barategereza kumena imigwi mibi bagendana n'imigwi myiza bagendana
umupfasona nasanga mu kurindira kw'ibiruhuko bigera ishuri ryose ryari kwiye kuba rifise umurezi yize ivyerekeye inyifato n'imigenzo kugira yigisha abana ariko n'abarimu uko bafata abarerwa babo
ishuri ryose ryabwiriza kugira umupsikologe scolaire kugira ngo yigishe ibijanye n'inyifato abana cyo kimwe n'abarezi kugira abarezi nabo bamenye ingene bafata abana babo kuko nta kaburimbo byari byiza ko ishuri ryose habayeho umuntu yize ibijyanye n'inyifato n'imigenzo kugira ngo bigishe abana kandi bafashe n'abarezi kumenya ingene inyifato babwiriza kubwira abana
mu bihe by'uburuhuko cyane cyane bukuru abanyeshuri bahurikiye mu mashyirahamwe atandukanye mu Burundi bakora imirimo irimo ukubakira abakene abageze mu zabukuru batishoboye ugusanura inyubakwa za leta zasambutse canke mu kibano ibi bikorwa hanini bikunze gushikirwa na leta amashyirahamwe y'urwaruka amadini n'amashengero hamwe n'imvukira z'amakomini atandukanye eroje urika neza ijwi rya Amerika
twerekeza ubunaho mu Rwanda neza na neza mu karere ka Rusizi ahavugwa umwana yakoze iradiyo anayi mirongo ivugira ko kuri FM ni radiyo yumvikana kugera ku ntera ya metero 50 uvuye ahaba yabwiye mugenzi wacu Temistocle Mutijima yamugendeye ko abonye ubushobozi yo kuri birenzaho
Iryo jwi mwumva ni rya Emmanuel bamvuga inyumvira umwana w'imyaka 17 y'amavuko wiga mu kiciro rusange cy'amashuri yisumbuye mu karere ka Rusizi rirumvikana hifashishijwe karadiyo ko muri telefone ngendanwa binyuze ku murongo wa 96 n'ibice 4 na 96 n'ibice 5 kuri FM nkuko bigenda ku yandi maradiyo akoresha bene ubwo buryo bwisakaza amajwi
kuva kera hose nazaga numva umuntu ari gucuranga radiyo Rwanda ngibaza ukuntu amajwi ari kuvitigari akayumva ari ninyakabuye uko byabyagenda noneho nange ndicara nyine ndatekereza buryo ki nange naza ncuranga yange nkanavugamo amajwi yange umuntu akaba yayumva
kugira ngo ibi bishoboke bamvuga inyumvira avuga ko atibuka neza igihe byamutwaye ariko yatangiye yegeranya udukoresho tutakifashishwa kuva ku maradiyo yatawe kugera ku nsinga ntoya nazavuga ko yatoraguragaho babaga bazitaye
ni nabashije kwifashisha amajerekani n'ibikarito na telefone kwa kundi ugenda nk'ahantu wenda umuntu afite nk'ibitanda byagiye bitagarane mbe bracketi za radiyo noneho njyewe bitewe n'uko nari nabitekereje mbikora uko nari nabitekereje
ubusanzwe kugira ngo radiyo yumvikane ku ntera runaka bisaba ikoranabuhanga ry'uburyo bwo kwakira, kohereza no gusakaza amajwi hakoreshejwe ikoranabuhanga rijyana n'iminara. Aha se bamvuga iyumvira we yababyifata mate.
Ndabona hano ibiti birebire, igiti kimwe cyejuru kiriho ibindi bintu bibiri gutyo, ibingibi bikora bite n'ibiki?
Mbo ntago ushobora gutekereza gukora frequency cyangwa se radio utarabanjije kwanza gutekereza gukora umunara ushobora kuzagufasha kuheza frequency yawe mu yandi maradio cyangwa se mu yandi matelefoni. Ari nayo mpamvu rero nabashije kuba nakora uyu munara mu bushobozi bwanjye buke nari mfite, nabashije kuba nakoresha zira antenne ureba iri hejuru kugira ngo zize zifata amajwi ari kuvugirwa muri studio ziyohereze mu yandi matelefone n'ushyamo frequency ubashe kumva ibyo ndi kuvuga.
Iki ni igikorwa cyatunguye kinashimisha abaturanyi bewo mu mudugudu wa Bikinga, agace k'icyaro kabarizwa mu murenge wa Nyakabuyeho muri Rusizi. Ndetse bamwe iyo radio ye bahisemo kuyitirira uwo mudugudu wabo. Ngira Intwari Maurice numwe muri bo.
Twaratunguye cyane twisanga turikumva radio Bikinga. Radio turayikora tukayumva cyane nta kibazo. Bo tuyifata nk'ibintu byiza by'iterambere kuko umwana nk'uri yaramutse yashobora gukora radio agashyiraho umurongo wiwe udahurirwaho n'izindi radio ukawumva rwose ubona biradushimisha cyane.
Uretse iyi radio bamvuga inyumvira yakoze telefone ashobora guhamagara naho n'abantu b'iwabo mu rugo dore ko batarara mu nzu imwe. Akora kandi n'impuruza izi zizwi nka alarme mu ndimi z'amahanga. Uyavuga ko icyo akeneye ari ishuri ryamufasha guha ubuvumbuzi bw'umurongo bukaba bwagirira abandi akamaro. Imbogamizi y'amikoro mu muryango ariko ikaba ari ikindi kibazo gishobora gutambamira intego ye nk'uko se umubyara yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Amikoro ntayo kuko no mu mashuri abanza agiye cyinshi baba bamusubije muhira kubera kubura amafaranga igihe yigamo n'igikeya igihe cyinshi nabo baba banamwirukanye kuko nta bushobozi mfite no kumwe nari yagahimbaza musiki bagenda baca ku ishuri ntayo njya mbona.
Yaba ababyeyi babamvuga inyumvira ndetse n'abaturanyi bavuga ko icyizere bagiteze kuri leta ku kuba yafasha uyu mwana impano y'ubuvumbuzi ye ikaba yamugirira akamaro idasize n'igihugu. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Mu Rwanda kandi amashirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu agahinge n'itegeko ryemerera gukuramo inda bamwe mu bigeme n'abapfasoni rishigwa mu ngiro. Ayo mashirahamwe asaba abashinzwe kuryubahiriza kwirinda amarangamutima. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi araduha ibindi bisobanuro kuri ino nkuru.
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari GRID mu magambo ahinnye y'Icyongereza utangaza ko nyuma y'uko u Rwanda rwemeje ibyiciro by'abantu bemerewe gukuramo inda hari bamwe mu bashinzwe kubishyira mu bikorwa batubahiriza iri tegeko. Mu nama yabaye mu mpera z'iki cyumweru igahuza uyu muryango, ikigo gishinzwe ubuzima RBC n'umuryango uharanira ubuzima HDI basobanuriye itangazamakuru ho gushyira mu bikorwa itegeko ryemerera ibyiciro bimwe na bimwe gukuramo inda nyuma y'imyaka igera kuri ibiri rigiyeho. Dr. Aphrodis Kagaba akora muri HDI avuga ko hakiri imbogamizi zo gufasha bifuza serivisi yo gukuramo inda.
Turimo turahura n'ikibazo cy'imyemerere y'abaganga. Muganga ahuguye nk'umuganga arakubwira ati ngewe nkurikije ibyo nemera naho nsengera ibintu ntabwo nagira nte ntabwo nabikora. Ndetse ugasanga muganga anafashe inshingano zo gusengera waje kumusaba serivisi. Ukibaza niba muganga yahindutse pasiteri. Ariko ubujyanama yaje kureba wowe nka muganga ntabwo rwo kumusengera.
Itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano mu ngingo yaryo ya 125 riteganya ibyiciro by'abantu bemerewe gukuramo inda barimo umwana uri munsi y'imyaka 18, umuntu wahohotewe, uwashyingiwe ku ngufu, uwatewe inda n'umuntu bafitanye isano kugeza ku gisanira cya kabiri ndetse n'umuntu iyo nda itaguye neza ku buryo ishobora kumwica. Umukozi mu ishami rya RBC rishinzwe kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi n'umwana Kanyamanze Eugene avuga ko muri rusange gukuramo inda bihanwa n'amategeko ariko ko mu buryo bwashyizweho bworohereza ababyemerewe basabwa gusa ibarwa bandikira imbere ya muganga kugira ngo muganga yemere kubakuriramo inda. Kanyamanze asobanura ko gukuramo inda ikorerwa mu kigo kiri ku rwego rw'ibitaro byaba ibya leta cyangwa ibyigenga kandi nta rwandiko ruvuye mu kigo nderabuzima transfer umuntu asabwa uretse uwindi mereye nabi. Abandi babyemerewe n'amategeko ngo ntabwo bashobora gukuramo inda irengeje ibyumweru 22, nubwo nta byinshi ushaka gukurirwamo inda asabwa uretse urwandiko yandika yiyemerera ko ari bubyifuza. Amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima asobanura ko iyo bigaragaye ko wasabye gukurirwamo inda yabeshye abihanirwa n'amategeko. Uyu ni Bwana Gatari Steven, umunyamategeko muri GRID.
Mu gihe bigaragaye ko wa muntu yabeshye amakuru noneho azakurikiranwa nk'iki?
ese ashobora kuba iperereza bizabaho cyane bitewe n'ubifitemo inyungu. Twibuke ko kugira ngo iperereza ritangire mu rwego rw'amategeko rishobora gutangizwa n'umuntu ubifitemo inyungu, rishobora gutangizwa n'umuntu ku giti cye, rishobora no gutangizwa n'urwego rw'ubugenzacyaha kubera impamvu izo arizo zose. Bivuze ngo uwo muntu arexpose n'ubundi kugeza ubu nta kazi irabaho, ariko ukuntu itegeko ryubatse bisa kuko n'abari bafunze abenshi n'abagiye ngo iriportinga na polisi yafashe, ahubwo abenshi ni wa musore mutende akaza kuvuga ngo umuntu yankuriye mine.
Mbere y'uko itegeko rijyaho, umuryango Grid ugaragaza ko hari abagore n'abakobwa benshi bakuraga minda, bamwe ikabahitana abandi bagafungwa. Urugero ni urw'uyu mugore wafunzwe imyaka 21 azira gukura minda.
Nari ndaho niga nyuma nza kugira ibibazo byo gutwara inda, mbona nta bushobozi mfite indanza kuyikuramo ikuze kubera kuburana nabi, niburanira nabi yitwa kwihekura, ariko cyaha nza kucyemera bankatira burundu. Ubu burundu rero nari nyimaze imyaka 21, aho twabaga muri gereza ni ubuzima bugoye. Mu by'ukuri naragororotse, narababaye. Imyaka 21 maze mu gihome mu nzu y'imbohe ni imyaka myinshi cyane, hanze sinkibuka. Naje gufungwa mfite imyaka 18.
Imibare itangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC igaragaza ko kuva aho iri tegeko rigiriyeho mu mwaka w'ibihumbi 2018 abantu bagera ku 150 aribo bamaze gusaba gukurirwamo inda mu gihe babyemerewe n'amategeko. Umuyobozi wungirije w'uyu muryango Madamu Vestine Umulisa akemeza ko mbere y'iri tegeko abakobwa b'abakene aribo bakuragamo inda mu buryo bwa byashoboraga no kubashyira mu kaga.
Ese uyu munsi niba tubona iriya mibare y'abasabye mu buryo bwemewe n'amategeko 150 nibo bonyine bahari bakuyemo inda? Kuko twe mu bushakashatsi twakoze twasanze ari itegeko rihana abatishoboye. Ba bantu 12,000 nababwiraga twasanze ufitemo akazi gamuyemba amafaranga menshi byari 3,000. Ni ukuvuga ngo itegeko ryahanaga abatishoboye. Uyu munsi rero muri bwa buvugizi twakoze twaravuze tuti reka dukore itegeko abanyarwanda bose bagera gute bazibonamo. Bivuga ngo iyo waplaninze wafashe icyemezo ku buzima bwawe nta wundi wagikuramo. Natwe abanyamategeko ntidushobora kuba twakwicara ngo amategeko tuyareke kubera imyemerere yacu. Mureke dufashe abanyarwanda ku icyemezo cyawe, ku idini yawe n'umuco wawe, choice ni yawe. Ariko amategeko yo agomba kujyaho tukayashyira mu bikorwa nta uvuga ngo inzitizi.
Umuyobozi nshingwabikorwa wungirije wa Grid Umulisa Vestina yavuze ko inyigo bakoze igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2016 abakobwa bari bafungiye gukuramo inda baregaga 12,000 n'abandi bagera ku 17,000 bakiriwe kwa muganga bari banyweye imiti yo gukuramo inda mu mwaka w'ibihumbi 2015-2016. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nunga haduce dusozere ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwateguriwe mukamwe ariko mushikizwa na Joy Diane Ninahazwe. Yakoze Macbile ya Bero yegeranije amajwi yacu n'abamenyeshamakuru batandukanye bagize ico batera kugira ngo mushobore kugikurikira. Tubikibanure tubashimira kuba mwaduteza abiri tunabahisango yejo nkaho twahereye. Mugire umunsi mwiza mu banyu no mu vyanyu.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze jambo abarundi turiruhutse mu gushikiriza icyo tubona gahuzayo kwijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi